ili Radio iz Vidja Amerika. Radio iz Vidja Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Njuti zacu mwaramutse amahoro. Ikaze kuri radio yanyu mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Burundi ni ku mirongo migufi metero 25 31 na 41. Uburundi bwahimbaje ejo kuwa kabiri igenekerezo rya 15 ukwezi k'umunani umunsi w'iyurizwa rya Bikira Maria mu ijuru wahuriranye n'imyaka 125 Ekleziya Katolika ishinze imizi mu Burundi. Ibirori byabereye imugera mu ntara ya Gitega.
Bose nibabimenye iyitabaye Ekleziya Katolika Uburundi ntibabugeze aho bugeze. Mbere n'indongozi nyinshi muzosanga zize mu mashuri y'abihebeye Imana Katolika.
Uyo n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Mu Burundi mugambwe SNL utavuga rumwe n'ubutegetsi wavanye ku mugaragaro umushinga mateka Agaton Rwasa yawutanguje ku burongozi bwawo. Bawurimwo ntibavuga rumwe kuri iyo ngingo. Ku munsi w'ejo isi yose yahimbaje umunsi wo kuvanwa mu ijuru kwa Bikira Maria. Bamwe mu bakristu katolika mu Rwanda bagiye ikibeho idonido ni mukanya. Dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku nshuro ya kane Donald Trump yigeze kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarezwe hamwe n'abandi 18 kurondera guhindura ibyavuye mu matora muri Leta ya Georgia mu mwaka w'2020. Mu matohoza yakozwe vyagaragaye ko Donald Trump yahamagaye umwe mu bakozi bakuru bari bashinzwe amatora muri Leta ya Georgia kumuronderera amajwi 11,780 yari akenewe kugira atsinde amatora muri iyo leta. Perezida Trump yagirijwe icyaha cyo gushyiraho umugwi w'abagizi ba nabi no gutegura umugambi wo kwiba amajwi. We n'abo baregwa hamwe bafise gushika ku itariki 25 y'uku kwezi k'umunani kugira bishikirize inzego z'ubutungane muri leta ya Georgia. Abakuru b'igisirikare cy'ibihugu bigize ishyirahamwe ryo gufashanya mu by'ubutunzi bw'ibihugu byo muri Afrika mu burengero CEDEAO bazohurira muri Ghana ku munsi wa kane no ku munsi wa gatanu w'iyindwi kugira baganire ku byerekeye umugambi wo kurungika inteko muri Niger. Ibindi kuri inkuru twumvirize Thierry Ndayishimiye.
Mu ntango iyo nama yari yategekanijwe kuba mu mpera z'indwirangiye yamara yarasibijwe. Inama yo kuri wa kane no kuwa gatanu izobibaye inyuma y'uko abategetsi b'ishyirahamwe CEDEAO mu mpera z'indwirangiye bemeje gutegekanya inteko zijejwe kugarukana ubutegetsi bwisunga ibwirizwa shingiro muri Nigeri. Ni nyuma y'uko Perezida Mohamed Bazoumu akuwe ku butegetsi ku itariki 26 y'ukwezi kw'indwi k'uyu mwaka. Inama y'abategetsi b'ishyirahamwe CEDEAO yabereye ku mugwa mukuru wa Nigeria Abuja ku munsi wa kane w'indwirangiye yarafashe icyemezo cyo gushyira imbere ibiganiro mu ntumbero yo gutorera inyishu ibibazo biri muri Nigeri. Abitegereza ibintu n'ibindi batangaje ko kurungika inteko muri Nigeri bishobora kubamwo ibibazo kubera kutumvikana kuri mwishyirahamwe CEDEAO. Ishyirahamwe CEDEAO ryari ryahaye abategetsi b'abasirikare bakoze kudeta muri Nigeri ikiringo ntarengwa ko 7/1 ku itariki 30 y'ukwezi kw'indwi kugira ngo babe bagarukanye ku butegetsi Perezida Bazoumu canke bakitega ikoreshwa ry'inguvu za gisirikare. Ya Mario tariki ntarengwa ko yararangiye atakiba.
Tukivuga kuri Niger abasirikare bakoze kudeta muri ico gihugu baratumye ko ku munsi wa mbere userukira ico gihugu muri Cote d'Ivoire hari nyuma ivyatangajwe na Perezida Alassane Ouattara. Dusubire dutega amatwi Thierry Ndayishimiye.
Avuye mu nama y'ishyirahamwe ryo gufashanya mu by'ubutunzi ry'ibihugu byo muri Afrika yo mu burengero CEDEAO ku itariki 10 y'ukwezi k'umunani, Perezida Ouattara yatangaje ko bakuru b'ibihugu bigize iryo shyirahamwe bumvikanye ko kurungika inteko muri Nigeri byotangura mu buryo bwihuta bushoboka. Abasirikare bakoze kudeta muri Nigeri batangaje ko ibyatangajwe na Perezida Ouattara bidahuye n'ibyiyumviro by'Abanyakode d'Ivoire basanzwe ari abavandimwe b'Abanyanigeri. Bavuze ko Ouattara na bagenzi biwe bo mu ishyirahamwe CEDEAO bahawe amabwirizwa n'ibihugu by'ibihangange byo mu makungu agenewe gukingira inyungu zabyo zidahuye n'inyungu z'abanyanijeri. Perezida Ouattara yatangaje ko Côte d'Ivoire izoterera batayo y'abasirikare 1,100 hamwe na Nigeria na Benin. Mu ndwirangiye abategetsi b'ishyirahamwe CEDEAO bategetse itegekanywa ry'inteko yamara nta byinshi bavuze ku byerekeye kuzirumbika muri Nigeri. Bemeje kandi ko bazushyira imbere inzira y'ibiganiro mu ntumbero yo kugarukana Perezida Mohamed Bazoum ku butegetsi.
Imigwi itandukanye yitwaje ibigwanisho ku munsi wa mbere mu ijoro yaratanye mu mitwe mu ngwano ikomeye yabandanije ejo ku munsi wa kabiri mu makartie atandukanye yo ku mugwa mukuru wa Libya Tripoli. Ibindi kuri inkuru na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Gushika ubu igitigiri cy'abaguye muri iyo ntambara ntikiramenyekana. Yamara abaganga bakorana n'ubushikiranganji bujejwe kwivuna abansi batangaje ko bamaze gutora ibiziga bitatu mu makartie ya Fornage Ain Zara hamwe na Tarika Shock. Ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu buriko buratera kamo abanyagihugu kabasaba gutanga amaraso yo kugarukira abakomeretse. Igisagara ca Tripoli uyu munsi kwa kabiri cari cuzuyemwo imyotsi kandi cumvikanamwo urwamo rw'ibikoho n'ibibombe bikomakomeye. Ingwano isubiye kwaduka hagati imirwi ya gisirikare ibiri ikomeye irangije agahingwe kari kamaze amezi atari make karangwa ku murwa mukuru Tripoli.
Uburusiya ejo kwa kabiri bwatangaje ko mwijoro ryashiriye ejo ku munsi wa kabiri inteko zabwo zakoze ibitero mu bibanza birimwo amahinguriro ya gisirikare mu bice bitari bike muri Ukraine. Ni nyuma yaho abategetsi mu burengero bwa Ukraine batangaje ko ibitero by'Uburusiya muri ako karere vyahitanye abantu batatu. Ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bw'Uburusiya bwatangaje ko bitari bike vyononekaye igihe cy'ibitero Uburusiya bwakoze ku mahinguriro akora ibigwanisho ya Ukraine. Bwavuze ko igisirikare cy'Uburusiya cyakoze ibyo bitero gikoresheje misile zirasa kure cyane. Yamara igisirikare kigwanira mu kirere cya Ukraine cyatangaje ko cyasambuye misile 16 kuri 28 Uburusiya bwarashe mu ijoro ryashiriye ejo ku munsi wa kabiri. Misile imwe yamara yahitanye abantu batatu mu gisagara cya Rusk kiri mu burengero bwa Ukraine. Ibitero by'Uburusiya byononye kandi kibanza cy'inkino kiri mu gisagara cya Dnipro mu gice cyo hagati muri Ukraine hamwe n'ikibanza abana bakiniramwo mu gisagara cya Lviv mu burengero bw'igihugu. Mu rugamba h'inteko za Ukraine zimaze igihe zikora ibitero ku nteko z'Uburusiya, Uburusiya bwavuze ko bwatujije inteko za Ukraine mu bitero bitari bike zakoze. Ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bw'Uburusiya bwatangaje kandi ko bwasambuye misile zirasa kure cyane zizwi ku izina rya Scalp Ubufaransa bwahaye Ukraine mu kwezi kw'indwi k'uyu mwaka. Ubwo ni ubwa mbere bibaye nk'uko byatangajwe n'itorokanizo ry'amakuru rya Leta y'Uburusiya TASS. Mwandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mudukurikirana no ku rubuga rwacu rwa internet we akabarungu radio yacu VOA akabarungu com no kuri YouTube, Instagram na Facebook VOA radio yacu mu kanya makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Burundi bwahimbaje ejo kwa kabiri igenekerezo rya 15 kwezi k'8 umunsi w'iyurizwa rya Bikira Maria mu ijuru wahuriranye n'imyaka 125 Ekleziya Katolika ishinze imizi mu Burundi. Ibirori byabereye Mugera mu ntara ya Gitega. Inkuru dushikizwa n'umumenyesha makuru Desirato Mwimana.
Abakirisu isinzi bavuye imihingo yose y'Uburundi niho bari bahuriye bizihiza iyurizwa rya Bikira Maria mu ijuru. Ibyo birori byahuriranye n'imyaka 125 irangiye Ekleziya Katolika ishinze imizi mu gihugu cy'u Burundi. Imisa yo guhimbaza ibyo birori yasomwe na Musenyeri Nahimana Bonaventure, umwepiskopi mukuru wa diyosezi ya Gitega. Muri icyo gisabisho Musenyeri Nahimana yagarutse ku byiza Ekleziya yashitseko ariko adasize inyuma n'ingorane Abarundi baciyemo muri icyo kiringo.
Turakenguruka ibyiza byinshi Imana yatugiriye, ibyiza bitari bike Ekleziya yaranguye muri iki gihugu cyacu mu bisata bitandukanye by'ubuzima bwacu. Ariko niko twokwibagira amagumi igihugu cyacu cyagiye kiracamwo, aho Abarundi twasubiranyemwo dupfa moko n'abakiriye iyo nkuru nziza bamwe bakabigira mu ruhara.
Perezida Evariste Ndayishimiye mu ijambo yashikirije ahimugera yibukije atari umunwa uruhara Ekleziya Katolika kuva igeze mu Burundi yagize.
Turazirikana kandi icyiza ya
ekleziya katolika imari y'u Burundi n'abarundi bose nibabimenye iyitaba ekleziya katolika Uburundi ntibabugeze aho bugeze mbere n'indongozi nyinshi muzosanga zize mu mashuri y'abihebeye imana gatolika twarabibonye ku ntwara ya Repubulika ya kabiri abamenyesha imana bose abanyamahanga baratotejwe kumwe birukanirwa rimwe uruhombo twarose icyo gihe twarusangiye twese nico gituma kuri uyu munsi dushimira abamenyesha imana bose abarundi mu madini yose kuko aribo batunwanisha n'Imana uko bukeye uko bwije.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yamenyesheje ko naho bariko barahimbaza imyaka 125 Burundi bumenye inkuru nziza ko hakira gahaze
ibyo bihugu abaza ijambo ry'Imana mu 1998 baje baturukamwo aho kuduha akarorero keza. Uno munsi niho hava abatwigisha gusambura amabwirizwa y'Imana. Uno munsi bahiganwa mu gusambura ikiremwa muntu mugukororinda muguhohosa bari kumusego niho batwigisha gusambura ingo bakavuga ko abasangira ibitsina bashobora kurongorana. Uno munsi rero uwo kwigira inama kugira ngo izo nyosha mbi ntituzigwemwo.
Evariste Ndayishimiye perezida w'igihugu cy'u Burundi amenyesha ariko ko mu bateje ibibazo by'amaboko mu Burundi n'ubu bikizingamitse igihugu abihebeye imana babifisemo uruhara. Yasabye abafise icyo bazi ku mabi yashikiye Burundi kutagira umunwa bagafasha igihugu kumenya ukuri kuko ngo nta kizogorora. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yasozereye ibirori by'uwo munsi mukuru asaba Abarundi gukura amaboko mu mpuzu bagakora kugira bagwize umwimbu. Bona Paulo Mwiranda yarabimenyesheje ati udakora ntakarye. Hari kandi n'ikigera cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi umushikiranganji wa mbere Kardinali Antoine Kambanda wo mu gihugu cy'u Rwanda userukira papa mu gihugu cy'u Burundi abakristo benshi ndetse n'abandi batari abakristo katolika. Bamwe bavuganye n'uji gya Amerika bamenyesha ko igisabisho nk'icyo bizera ko gishobora gufasha u Burundi mu kogorora amacakubiri n'ibindi bitandukanye barundi bikaranduranwa n'imizi. Desire Tungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Tukivuga ku Burundi abagize biro politike by'umugambwe SNL utavuga rumwe n'ubutegetsi baherutse kuvuga ko bakuye agatangurwasa ku burongozi bw'uwo mugambwe baragenye umukuru w'umugambwe mushasha ku munsi wa mbere. Ninkuru dushikirizwa na Eroge Wirikanez.
Abashize mu mukuru w'umugambwe mushasha n'abantu 10 n'abanyarimwe bari muri 20 bagize biro politike y'umugambwe SNL bavuga ko babikoze kubera bararushinga no kubahiriza amategeko y'umugambwe na igihugu mu ntumbero yo gutumanya wanye bose biyunga ku nzego zose. Bagiriye ko bakubura n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe bamwagiriza kuba yari yatsamabanga. Imakire ntacyo bakimvuna yatowe kubera ari we yarusha abandi imyaka nk'uko itangazo basohoye ribivuga. Bemeza ko agiye kurongora ikiringo mfata kibanza imbere yuko hatunganywa amatora mu gihe mu ntangozo kwa gatandatu uyu mwaka mushikanganje Martin Iteretse w'intwaro yo hagatajejwe itunganywa ry'imigambwe yahagaritse ibikorwa bya SNL byose ku butaka bw'u Burundi. Uwo murwi wasabye wo wagenye gusaba gutunganya amanama. Terence Manirambo na mvugizi wa SNL ni we yavuze ku izina ryabo.
Kwisunze ingingo ya 39 y'amategeko ntunganya mugambwe dushinze ko acasubirizwa muri icyo gikorwa n'ubusumbya imyaka abandi mu bagize ibiro bikuru by'umugambwe. Uwo nawe gushika uno munsi akaba ari umwubahwa amateka Maria Makurata na Chabanki Mvuna. Kuri ivyo vyose dusavye ko uwahoze ari umukuru w'umugambwe n'umunyamabanga mukuru bosubiza badatevye ibikoresho vyose vy'uburongozi bw'umugambwe. Ko umwubahwa arusha imyaka abandi mu bikuru by'umugambwe agiye kurongora ikiringo fata kibanza yitura adatevye ubushikiranganji mu vyo bujejwe harimwo gukurikirana uko imigambwe yo n'amategeko ikora mu Burundi asaba ko yorekurirwa gutunganya amanama y'urwego rw'ibiro bikuru by'umugambwe rwemejwe n'ikoranya ya kaminuza ryo mu mwaka wa 2019. Mu ntumbero y'uko ibikorwa bisubira gukorwa icese mu gihugu cyose.
Ariko Simon Bizimungu umunyamabanga mukuru wa SNL afata abafashe icyo cyemezo nk'abantu baburaniwe. Uku niko yabisiguriye amenyesha makuru kuri uyu wa mbere mu kajoro ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura.
Ubwo rwego baruhagaritsemo arahize igihe ko yitira ngo ni biro politike yo mu 2019. Mbega iyo biro politike mu 2019 nifise uwirongoye, ifise inzego zari zirongoye gushika n'isaha. Niba ariyo bariko baravuga inama yakoranye ryari nibaza ashobora kuba afise muri iyi minsi ariko kimwe no bahanura birashoboka ko intumbero ya politike bari barihaye uyu munsi yabaruhije bakaba barushe baruhijwe na politike no bantu rero ko bokwicara bagakora ibindi politike bakariko ivyo bariko barakora birateye isoni kabisa.
Abantu 10 kuri 20 bagize biro politike ya SNL bashizeho inzego nshasha z'umugambwe zari ziherutse gufutwa na Gatondo Rwasa asanzwe azwi nk'umukuru w'umugambwe yabikoze nawe amaze iminsi batangaje ko kimwemera nk'indongozi yabo Bizimungu ababona nk'abahunzi ataco bashobora gushikako.
Umugambwe SNL ntabwo ari umugambwe wa biro politiki, ntabwo ari umugambwe wakagereka ku abantu 10. Umugambwe SNL ni umugambwe w'inyangamugayo, nibo bazi uko umugambwe ubaho n'uko umugambwe uteza gutera imbere. Aho rero uvuze ngo kogira ubwoba ko uyo yita ko ari we akuze mwabo akita ko ari wagiye gufata amabanga nibaza ko n'ibya bindi bwanjye nibihendwa abana kuko mugambwe biyitirira umunsi ntabwo ari wiwabo ntabwo badufise rero ntazanagata.
Ku itariki ya 2/6 uyu mwaka umushikiranganje niteretse yahagaritse ibikorwa byose by'uwo mugambwe wa mbere ufite abanywanyi benshi mu itavuganwe n'ubutegetsi ukaba wakurikiye uri ku butegetsi Sendege FDD mu matora y'2020 yavuze ko yirinze ko habaye ihungabana ry'umutekano biturutse ku njyana neza mu mugambwe.
Ugukinga amatati abagize komite politiki ni 20 bariyamirije ibyavuye ayo makoraniro. Komite executive ni 7 muri bo 5 baravyanze turavye amategeko barayahorenyanze ko ariko hashaka kuba akajagari gashobora gutuma n'amaraso aseseka tukaba twabimenye nk'umushikiranganjijwe umutekano imbere y'uko umuntu aba umusenere cyangwa umunyamugambwe wundi wose abanza kumweneka natwe dufise itegeko ry'ukengera bene gihugu bose atanumwavuyeho.
Umugambwe SNL wamutse kuri FNL wavyawe nawo n'umuhari w'inyeshamba z'abahutu zagwanya ubutegetsi bwa kera bwa bwizizwe n'abatutsi. Umukenyazi Makiure ntaco bakimvuna yagenywe kugira uburongore ivyimfata kibanza n'umupfakazi w'umwe mu bahoze arabarobere ba FNL akaba yaguye ku rugamba mu 1997. Uwo mwaka icegera ca Kabura Kosan yatwara umuhari paroporote FNL ico gihe. Sijyambere umugambwe Gatondo Rwasa arongoye ugiranye ibibazo n'ubutegetsi inyuma y'amatora y'abahanuzi b'amakomine mu 2010 yahunze igihugu bamaze kuyikuramwo n'abandi batavuganwe n'ubutegetsi bavuga ko yibwe. Yagiye gutahuka mu 2013 umugambwe w'iwe FNL umaze gutwarwa na Jacques Bigirimana akaba yagirije leta kuba ariyo yamutangiye umugambwe. Ico gihe bamwe mu bariko barwanya uburongozi bwiwe nibo bagumye mu gihugu mwibaba leta yavuga ko ritemewe n'amategeko ariko bo bakemeza ko ari wo mugambwe w'ukuri. Bari nyuma ya Rwasa mu nyuma yahavuye aja mu runani rwiswe Amizero y'Abarundi aja mu nama nshingamateka biciye muri urwo runani. Mugabe bwizwa nshingiro ry'2018 ryakuye hina niza abigenga maze yacashinga umugambwe Senere umwaka wakurikiyeho. Eroje buri kaneza ijwi rya Amerika.
Ejo ku munsi wa kabiri abakristu b'abakatolika bahimbaje umunsi wa Asumsiyo mu Rwanda, bamwe mu bemera bawuhimbaje ku butaka butagatifu bwa Kibeho hari huzuye harengewe. Ubuyobozi bwa Ekleziya Katolika mu Rwanda usaba imfashanyo yo kwagura ibikorwa by'ingoro ya Kibeho kuko igendegwa cyane. Umenyesha makuru Eric Bagira Ubusa niwe yariyo araduha iyi nkuru.
Kunsuro ya mbere kuva bukera urugendo bukorerwa Kibeho bushingiye ku myemerere muri uyu mwaka w'2023 nibwo hitabiriye abakristo gatolika benshi ku munsi wa Somusiyo. Abateguru uwo munsi bari biteze kwakira abakristo gatolika bagera mu 50,000 bisanze ahubwo bagera mu 70,000. Iyi ni imwe mu mpamvu zitera Kiliziya Gatolika kumva igomba kwagura ibikorwa. Musenyeri wa diyosezi ya Gikongoro Celestine Hakizimana arasobanura ingaruka bahura nazo.
Nyuma y'umuko kaburimbo igeze ahangaha majyamba arimo kwiyongera, haza abantu benshi cyane buri munsi kurushaho. Uwo munsi wabonye abantu baje, uwo munsi n'ubwambe twari tubabonye benshi cyane, batabona aho bikinga, batabona aho barara, batabona aho barya, ndetse batabona n'aho bituma. Ibyo byo kwagura ingoro biri muri rusange bikorwa dushobora kwagura. Rero nihaguka Kiliziya bavugaga yuko tuzaka Kiliziya irimo imyanya 10,000 twicaye, hanze hari imyanya 100,000.
Umushumba wa diyosezi ya Gikongoro aravuga ko mu mafaranga bakeneye atazajya munsi ya 3,000,000 n'igice muri gahunda zo kwagura hakorerwa ubukerarugendo.
Amafaranga dutegereje ni 3,500,000,000. Seka ari menshi musenye, ninababwiye ntabwo ari menshi. Kumbye Bikira Mariya abonekera abakobwa hano yaberetse Kiliziya nziza yuzuye hano Kibeho. Baravuga ati mubyeyi kugira Kiliziya ko ari nziza cyane twaba dukennye amafaranga tuzakora yo kubaka. Nabwira ati mukore ibyo mushoboye bindi nzabyikorera.
Ubuyobozi bwa Kiliziya Gatolika mu Rwanda bwadusobanuriye ko akakayabo k'amafaranga yose azagenda mu bikorwa byo kugura ubutaka n'abaturage bakabimura bakabaha ingurane. Bwabwijwe rya Amerika ko byibura bukeneye ubutaka buri ku buso bwa hegitari 10 hatarimo ahari ibikorwa bisanzwe. Kiliziya Gatolika ivuga ko muri iyi gahunda izakomanga mu miryango itandukanye iherereye muri Gikongoro mu mpande zitandukanye z'u Rwanda mu bakirisitu ndetse no hanze y'igihugu. Ivuga ko nyuma yo kubona ayo mikoro yateganije imishinga ibarirwa muri 20 mishya iziyongera ku bindi bikorwa ifite ikibeho, harimo kubaka kiliziya itubutse, amahoteli, amacumbi, ubwiherero kubahagana n'ibindi bikorwa. Ubutegetsi bwite bwa leta mu izina ry'akarere ka Nyaruguru busobanura ko buzakomeza kuba hafi kiliziya Gatolika nk'uko basanzwe bafatanya mu bindi bikorwa. Kimwe mu byibanza akarere ka Nyaruguru n'abandi bafatanya bikorwa bazakora harimo kureshya abashoramari muri aka gace. Uyu ni Emmanuel mu Rwanda cyakutegeka karere ka Nyaruguru.
Ubuyobozi bw'akarere ka Nyaruguru twebwe icyo tubizeza ni ubufatanye busesuye. Nuvanga umushoramari ushaka kubaka hoteli yageze aho arambagiza, dushobora kumuhuza n'umuturage cyangwa haba ari n'uburyo bwo kugira ngo tumworohereze mu kubona ubutaka ndetse n'ibindi byangombwa byose bijyana nabyo.
Ubuyobozi bwa Kiliziya Gatolika butangaza ko igikorwa cyo gukusanya ubwo bushobozi kigezemo hagati, kandi ko mu mpera z'ukwezi kwa 11 uyu mwaka kizaba kigeze ku musozo. Gusa Kiliziya Gatolika yirinze kugira umubare itangaza w'amafaranga yabimaze kubona. Kubusanzwe mu Rwanda imibare itangwa n'ikigo cy'igihugu cy'ibarurisha imibare igaragaza ko abakirisitu Gatolika bari kuri 39%, bisobanuye ko buri mukirisitu aramutse agize iki gikorwa icye bitasaba kwiyambaza inshuti n'abavandimwe bo mu yandi madini cyangwa urundi rwego urwo rwo rwose. Iki ni igikorwa bagana ikibeho babwijwe rya Amerika ko igihe cyaramuka gishyizwe mu bikorwa uko bikwiye byarushaho kubanogera.
Umuntu uko afite icyo ufite cyose nicyo turadutanga, ariko bubake hano koko. Byanshimishije, nanarifuje kuza hano, byarambabaje cyane. Nari mfite ibikomere n'imfite ibibazo, ariko nizeye ko byarangiye kubona mbonanye na Jambara twiyeretse.
Nanjye ndikumva ari byiza cyane, kuko natwe byadufasha, kuko byaterwa n'uko nyine haba hari abantu benshi cyane, urumva habaye hanini byagwaguka, bigafasha n'abandi bantu baba bahari ku buryo ki bataba babangamiwe.
Uretse kubaho umunsi wa somusi y'abakirisitu Gatolika bibukaho ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya, ikibeho hagaragaye umubare udasanzwe. Imibare itangwa n'ubutegetsi bwite bwa leta na Kiliziya Gatolika igaragaza ko byibura mu cyumweru abahagenda batajya munsi y'ibihumbi 200. Gusa ku munsi bibukiraho amabonekerwa ya kibeho biba ari ibicika, kubera imbaga iba yahateraniye. Usanga haba kumanwa na rijoro haba hari abaryamye bacurikiranye mu mbuga y'amabonekerwa no mu nkengero zaho. Abahafite amacumbi bakodesha bakatubwira ko kugeza mu kwezi kwa gatandatu yari yararangije kwishyurwa. Bagira ubusa ijwi ry'Amerika ikibeho mu majyepfo y'u Rwanda.
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC ni umwanya w'ikiganiro Amerika na kivuga ku byaranze Amerika muri kahise n'umuhe tugezemwo, mwateguriwe kandi mushikizwa na Thomas Kamirindi.
Ngaramutse neza. Ku itariki ya 14 y'ukwezi kwa 8 1985, Michael Jackson yaguze indirimbo 251 z'abaririmbyi bazwi ku izina rya Beatles bo mu Bwongereza. Abahanga mu bya muzika bemeza ko yarashoye imari yemeza. Ikaze mu kiganiro Americana. Michael Jackson yari umunyamerika w'icyamamare cyane mu bya muzika, ku buryo bamwitaga King of Pop cyangwa se umwami wa pop. Pop ni imwe mu njyana za muzika. Jackson kandi ni umwe mu bantu bimena mu by'umuco. Uretse ibyo nanone yari akize cyane ku mari yamuhaye ubushobozi bwo gutanga imfashanyo zitubutse mu batishoboye. Yitabye Imana mu 2009 afite imyaka 50 and 10 months. Beatles bo bari itsinda ry'abasore ryavukiye mu mujyi wa Liverpool mu Bwongereza mu 1960, ariko batangiye kumenyekana cyane guhera mu 1963. Basohoye albumu yabo ya nyuma mu 1969. Nubwo itorero ryabo ritarambye cyane, ariko niryo rya mbere ku isi ryagize ingaruka zikomeye muri muzika no muri sosiyete muri rusange mu kinyejana cya 20. Babiri muri bo, John Lennon na Paul McCartney, nibo banditse indirimbo zabo zose. John Lennon yitabye Imana mu 1980 umugizi wa nabi amuteye icyuma. Naho Paul McCartney aracyariho. Michael Jackson na Paul McCartney bamenyanye mu myaka y'1970 babinshuti magara. Umunsi umwe mu 1983 McCartney yagiriye inama Jackson ati wari ukwiye kujya wicururiza ibihangano byawe. Jackson yaba yaramushubije ati nzabikora kandi n'ibyanyu mwe Beatles bizabye ibyanjye. McCartney yumvise bidashoboka. Aho tugeze aha tubanze dusobanukirwe gato iby'ubucuruzi bwa muzika. Kugira ngo indirimbo igere ku isoko inyura inzira ndende, igira uwayanditse, uyiririmba, abacuranga, studio ifata amajwi n'ikigo kiyicuruza. Burya baririmba benshi ntibiyandikira indirimbo ubwabo, ariko hari ababikora byombi. Amategeko arengera ibihangano, umutungo bwite mu by'ubwenge n'uburenganzira bw'abahanzi, copyright mu Cyongereza, avuga ko abo bose bagabana amafaranga avuye muri iyo ndirimbo. Uretse kuyicuruza ku isoko, ishobora kunyura no ku maradiyo na televiziyo z'ubucuruzi cyangwa muri filime. Icyo gihe nazo zitanga amafaranga, bari abantu bose bakayagabana. Hariho n'igihe umuntu cyangwa ikigo runaka ashobora kugura uburenganzira bwose bujyana n'indirimbo, noneho akaba ari we winjiza mu mufuka we amafaranga yose ayivuyemo. Bityo sosiyete y'ubucuruzi yo mu Bwongereza yitwa Associated Television cyangwa ATV mu magambo magufi, yari yaraguze umutungo w'indirimbo za Beatles 251. Mu 1985 yazishyize ku isoko, nayo ishaka kuzigurisha. Paul McCartney yashatse kuzigura, ariko Michael Jackson wari uhagarariwe na voka we aramutanga, zose azishyurira rimwe amadolari 47 ku itariki ya 14 y'ukwa munani 1985. Ubucuruzi bwazo bwamwinjirije imari itubutse. Hashize imyaka 10 nawe yagurishijemo 50% byazo na sosiyete Sony imuha amadolari 95 million. Hashize igihe nyuma y'urupfu rwa Michael Jackson rwabaye ku itariki ya 25 y'ukwa gatandatu 2009, abe bagurishije na Sony 50% byari bisigaye ku madolari 77.5 million. Ijwi rya Amerika. Paul McCartney na Michael Jackson bakoranye indirimbo ebyiri, iyitwa The Girl Is Mine n'iyitwa Say Say Say. Mu 1983 ubwo McCartney yagiraga inama Jackson, barimo bakorana iyi ya kabiri Say Say Say. Say 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 ni Paul McCartney na Michael Jackson. Iyi ndirimbo yaje kuba iya mbere ku isoko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mpera z'umwaka w'1983. Uretse kuba igihangange muri muzika, abahanga bavuga ko Michael Jackson yari n'igihangange mu bya business. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'umunsi nagihumurije, mbashimiye ko mwagiteze amatwi. Maze rero mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Njuti mwarimu duteza amatwi, aha niho ibiganiro byacu bigarukiye. Turabashimiye cyane ko mwahisemo gukurikira Ijwi rya Amerika. Turashimiye n'abagenzi bacu bose bagize uruhara muri ibi biganiro. Nadia Taha niwe yadufashije kubashikiriza ibi biganiro. Kuri mikro mwari kumwe na Fidel Nyongabo. Mugire ibihe byiza.